Twebwe dufise ingorane z'amaparasera tubamo aho turiko turirukanwa n'ingingo yafashwe na Buramatari kandi aho hantu tuhabaye kuva 80 akatwirukana ngo tugende gucyo nyene atambo nimwe twerete ko twe ntitwigeze tuburana.
Uyu ni umwe abanyagihugu bagizwe n'imiryango 21 bari kubayirukanwa aho basanzwe baba ku itegeko rya Buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana. Mu kwirukanwa aho hantu nk'uko uyu munyagihugu abivuga, Buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana ababwira yuko community igeze ibaha yo matongo
avuga yuko iritongo ngo komine ngo ntigeze hatanga hama rero natwe twatangazwa n'ukuntu twagiye muri komine tukariha hama ibyo turihiye ko bakabitwirukanana ngo ntibena yuko byatanduka na komine kandi ngwane ndufise rero nizo tugusohogwa mu muraye maparasi kandi twari ko yahawe na komine
nkuko tubisoma mu matohoze yakozwe n'abajejwe intwaro aho mu Rumonge mu myaka 2005 umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza akiri ku ngoma yari yarashizeho umugambi w'ibigwati kubw'iterambere ry'abanyagihugu aho ku mutumba wa Mugomere Chimbiri Masare niho mu mwaka w'igihumbi 1979 amatongo y'abanyagihugu yasatugwamwo ibigwati. Iyi miryango 21 ivuga ko yaronkejwe amatongo igihe ibyo bigwati byajaho.
Jewe nahaje kera mu kigwati ari ndu yiwanje gusa umuntu wanje akora mu rudese urya mwana yaharonse ari ino cyarada muhira igitega ati naronzi parasera hari aho batande ducatura dantega na marangara zagwana turi ngaha nyene none ngiye mbona wari waje kunkura aho ngongende none ndogwe mwimara barubona ngishikaye je ndatangara ukubona akatwirukana naho twahabereye imyaka na mirenge
biratangaje gose ubwo kubona adukura mu matongo ari leta yatanze kuva mu 79 ngize ndavuga nta n'umuntu n'umwe yatwumviza na musantere yarahari yarigo aradugi no araraba nta nicegeranye ngiye ngo yoba yaragize.
Icho kigwa cyo ku mutumba wa Mugomere agacimbira Masare cavuye matongo y'abanyagihugu 10 yasatuwemo amaparisera nkuko tubisoma matohoze yakozwe na Mustanteri Ndayisaba Leopold mu 2005 ariko rero muri aba 10 amatongo yabo yasatuwemo amaparisera ahari tongo ry'uwitwa Kizabora niyo ryasatuwemo ayo maparisera bamwo imiryango 21 ni naryo nyene irimo amatati muri kino gihe. Buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana we amenyesha ko bafashe iyo ngingo yo kura abanyagihugu muri aya matongo mu ntumbero yo gutunganiriza uyu Kizabora kubera ko bigaragara ku bwiwe ko iyo miryango 21 itahawe na komine none igihe batagiye ibyemeza ko komine ariyo yabahaye.
Dutisawa abahabwa ikibanza icyo gihe muri Mugomere nuko bahabwa urupapuro guko baronse itongo abantu bose bari muri bijya bibanza nabatumye ko nta numwe yashoboye kunyereka urupapuro guko yaronse itongo hambavu y'ugo rupapuro nahatora uronka rukabagwa aratakaye baravuga yuko yashatanga kitansi y'5,000 nabatumye ko nizo kitansi bazene kitansi barihiye ko icyo gihe nta numwe yayinyeretse ati bica biboneka yuko rero hariho umuntu yoba mu batware ngira ngo bakera cyangwa undi muntu yahatoya akahi
zira rero hariho abahora bariha rya kori ndangatongo mbega byo nishobora kwerekana yuko umuntu ashobora kuba ariye n'ikibanza
urashobora kuriha kori ndangatongo mugabo waraba inkomoko ya gice bita origine ugasanga bariha itongo ritari gwawe urumva naho cyo shika bakaba barariha iryo tongo urumva izo mpapuro nizo twabasabye ko batwereka
naho biruko mucegera cy'amatohoza yakozwe na Musantere Leopold Ndayisaba mu mwaka wa 2005 haherekanwa neza amazina y'abanyina amatongo imbere y'uko asatugwa n'amazina yabo komine ya maparisera ibyo bigwati imaze kujaho naho Buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana avuga ko iyo miryango 21 itigeze ihabwa amatongo na komine muri ico cegeranyo coco amazina y'abagize miryango 21 aragaragara yuko ari mu bahawe ayo matongo mukamenyero yuko iryo tegeko rya Buramatari Juvenal Bigirimana rivuga yuko ku itariki 2025 z'ukwezi kw'12 abo banyagihugu bazoba bakinjuye muri ayo matongo. Abo banyagihugu ubwabo bavuga yuko aragahotoro mu gihe Buramatari mu kubishura ababwira yuko utazoshima iyo ngingo ashobora kwitwara mu butungane. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.